Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu myaka iheze, iserukirwa ry'umukenyezi mu bibanza vya politike ryarateye intambwe. Akarorero nko mu nama nshingamateka mu mwaka wa 2015 abakenyezi bari baserukiye ku bice 33% mu mwaka wa 2020 bashika ku bice 36%. Muri kino gihe naho bakaba baharugwa mu bice 39% nk'uko ivyo bitigiri tubisanga mu vyegeranyo vy'amashirahamwe bakenyezi. None abo bakenyezi bato biciye mu matora uruhara rwabo rwo warungana gute mu bijanye no kugeza imbere umukenyezi na cane cane umukenyezi mwirimizi? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo ya 5 Ntwarante umwaka wa 2022 mukagishikirizwa na jewe Beni Axelakana Kaze. Kuva hashizweho inzego nshasha z'igihugu muri Ruheshi umwaka wa 2022, bamwe mu bakenyezi birimizi babona ko habaye akarusho kaboneka mu bijanye n'iterambere ry'agateka k'umukenyezi. Ivyo navyo bakabikesha abandi bakenyezi batowe mu nzego. Kurikira bamwe baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA.
Cyane no mu mabi akorerwa mu ngo n'imiryango usanga cyane n'ihohotera ry'abakenyezi, aho ushobora gusanga umugabo yibona amatungo y'umuryango agata umugore n'abana mu nzu akagera gushinga urundi rugo hirya. Abakenyezi bari mu nzego baca baja imbere yaba abakenyezi bandi birimizi bato bato bagaca bahagurusha harimo bakagenza gusambura urwo rugo urundi rushinzwe. Ofete abakenyezi bari mu nzego zo hejuru ivyo hasi ngo ntibaraba. Abakenyezi tubona cane bakora na batowe ku mitumba, aho nagize imana abakenyezi kuba mu mitumba baca baja imbere y'abandi. Uyu mudamu aradufasha cyane, naje kugandira yaramfashije ari mu nzego hariya mu gipolisi muri Enapo. Nararenganyijwe mu rugo hama arampa uburenganzira bwanjye, baransubiza utwanjye umvuka akabumviriza kurya bisanzwe. Nisanzwe umupapa arenganije umugore cyangwa arenganije umwana arabafasha, ariko umurongo problema jewe ntavyo kuvuga ngo tuteze abagabo cyangwa iki. Mugabo uri umukenyezi n'ukuri agateka k'umukenyezi n'ukuri arakubwira ati umwana ntaba afite ime kubera nyina, hanyuma nyina w'umwana ntakumubureka igufa kumumwirukana hama akitura ubutungane kuko afitiye uburenganzira mugabo nturinda kumukomereza.
Catherine Mabobori yahoze ari umushingamateka aremeza ko hari intambwe nini imaze gushikwako mu iterambere ry'umukenyezi, ariko akavunira akagoha abakenyezi bafata ingingo kumenya amategeko akingira umukenyezi no kuyisunga iminsi yose mu guharanira uburenganzira bw'umukenyezi kugira ntibaze bice ico bo kijije kubera kutamenya.
Nimba haragiye haraba akarusho mu kungene agateka k'umukenyezi kagiye karatera imbere, ni kubera hagiye harabaho abakenyezi b'imboneza, abakenyezi bavuga ati nyabuna ngaha haragahaze kokosorwa mu mategeko, kokosorwa mu mibereho, hanyuma hakaza harafatwa ingingo kugira ngo agateka k'umukenyezi gatera imbere. Kumbure abubu ntibabizi mugabo harageze igihe umukenyezi atarafise uburenganzira bwo kwishira ngo yizane aje yashaka, kuko ntiyarafise n'igitabo cy'inzira. Kugira ufate urugendo wategereza kugenda ku gitabo cy'inzira cy'umugabo wawe, no kugira umukenyezi agire uburenganzira bwo kugurira konte muri banke, nabyo nyende si bya kera cyane. Kugira bishikweko hariho abakenyezi b'imboneza babiharaniye, kandi n'ubu jeyo ndazi yuko hariho ibiriko birakogwa. Narumvise ko hariho ibanki y'abakenyezi, ibyo byose nibaza yuko bitaje bikoroka biva mu ijuru, nibaza yuko hariho abakenyezi babiharaniye. Icyo twagwanirira cyane cyane nuko ibyo twashitse ko bidasubira inyuma. Urumva rero iyo agateka ka muntu gahungabanye muri rusange, na kumukenyezi karakuhungabana niho mwumva haza mwibyo byo guhohoterwa niho haza mwibyo byo gufatwa ku nguvu abantu bakabigwiza n'ubusa kubera muri rusange ibintu bitameze neza nawe ibimwerekeye akabura naho bivugira kuko nabandi kumbure kubari nkuko nyene ego hari abakenyezi bari mu nzego kubera baciye mu migambwe kubera kumbure biza amashuri mugaba kumbure ibijanye nagateka kumukenyezi batigeze babikurikirana cyane sukubera yuko uri muka president canke muka premier minister canke wabaye mu nshinga mateka canke wabaye mushikiranganje ko uwo munsi ucuramenya amategeko agenga abakenyezi aha rero ico no bahanura nuko byukuri niyo bagiye kuvuga ikintu ku maradio canke ku mateleviziyo canke bagiye kugira amanama bo banza bakamenya amategeko bagiye gukoreka ko ariyo kugira ntibahave basanga bariko baravuga igihushanye n'amategeko y'igihugu
muri yumviye ko gacya ku mukenyezi kisunga gacya akazina muntu muri rusangi niyo nererano y'umufasoni Catherine Mabobori icisozera ikigabane ku isoko cuno munsi Benyaxera kana ni jenari ko ndakibashikiriza ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki
cari kiganiro ku isoko.